Iyi muteza matwe ni radio ijwi rya Amerika dutanguye ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 mutwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104.3 mwaramutse neza nshuti mwese mutwumviriza ndabahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika hano muri Washington DC muri studio ya gatanu muteramanye nanje Rosine Munezero nije ngiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi inyuma yaho mugenzanje Edi Rwema araheza aze kubashikiriza ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini reka rero amakuru tuyahere mu yavugwa hirya no hino ku isi amakuru duhera muri Republika ya Centrafrica aho intambara zabaye ku munsi wa kabiri mu gisagara cha Bria muri Republika ya Centrafrica zahitanye abantu bashika kwijana ivyo vyatangajwe kuri uyu wa gatatu n'umukuru w'ico gisagara bivugwa kandi ko hakiri cuka kibi muri ico gisagara izo ntambara zabaye mu gihe imirwi igwanya ubutegetsi ishika kuri 13 kuri 14 iri mu gihugu yari yateye igikumu ku masezerano i Roma ku munsi wa mbere ayo masezerano yatekanya guhagarika ubwo nyene iyo ntambara akaba yarahagarikiwe n'ikigo cy'abakatolika cha Sante Gidio izo ntambara zatanguye ku munsi wa gatatu nako ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze hagati y'imirwi y'abagwanyi b'abakristo n'imirwi ikorana n'abagwanyi b'abayisilamu inteko zishirahamwe mpuzamakungoni muri Centrafrica zisanzwe ziri mu gisagara cha Bria zaraye ziragenzura icyo gisagara mu ntumbero yo guhagarika ubwo bwicanyi kuri uyu wa gatatu ico gisagara carangwamwo umutekano yamara haracavugwa icuka kibi ishiramwe mpuzamakungu ONU ryatangaje kuri uyu wa gatatu ko ritewe impungenge n'impunzi z'abanyanigeria baturuka mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria bavuye mu gihugu cya Cameroon akarere ka Banki karasinzikajwe n'umugumuko w'umugwi w'iterabwoba Boko Haram bivugwa ko ako karere katoroshe gushikanamwo imfashanyo umutegetsi mukuru w'ishiramwe w'ishami ry'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR Filippo Grandi yatangaje ko afise impungenge zikomeye ku gitigiri cy'impunzi z'abanyenigeria bari muri Cameroon ziriko ziratahuka mu gihe ugutahuka kwazo kutiteguriwe igisirikare cha leta ya Nigeria cafashe igisagara cha Banki mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2015 ni nyuma yo gutana mu mitwe gukomeye kwabaye hagati ya basirikare n'abarwanyi b'umugwi Boko Haram umwamenya kandi ko izo ntureka zimaze guhitana abantu bashika ku 20,000 kuva mu mwaka w'2009 umukuru w'umugwi wa ONU ujejwe kugarukana amahoro muri Sudani y'umanuko Jean-Pierre Lacroix yatangarije mu nama y'umutekano ya ONU kuri uyu wa gatatu ko ibyatangajwe na leta y'icyo gihugu kubijyanye no guhagarika intambara bitashizwe mu ngiro Lacroix avuga ko intambara zibandanye kuri kwamye mu ntara zitandukanye z'igihugu Jean-Pierre Lacroix avuga kandi ko ivyo ari ingaruka y'ingingo zifatwa nabo ku mpande zose zigwana uruhande rwa leta n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta babandanya gushigikira intambara ni mu gihe uwuserukira Sudani y'umanuko muri ONU Joseph Mum Malok we avuga ko leta yifuza kubona iyo ntambara iheze twibutse ko intambara yo muri Sudani y'umanuko imaze imyaka irenga itatu hagati y'abasirikare bashigikiye President Salva Kiir n'abashigikiye Riek Machar yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu iyo ntambara ikaba yatumye abarenga igice cy'abanyagihugu ubatagira icyo bihereza ibitero vya misile byakozwe n'igihugu cya Iran muri Syria ku birindiro by'abagwanyi b'umuhari wa leta ya Kiislamu byateye impari zikomeye hagati y'abagwanyi bashikiwe na leta z'umwe za Amerika hamwe n'abagwanyi n'abasirikare ba Iran n'uRusiya basanzwe bashikiye leta ya Syria hari haheze imyaka ishika kuri 30 igihugu cya Iran kidakora ibitero nk'ibyo itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Iran rivuga ko icyo gitero cyakozwe mu ntumbero yo gutanga ubutumwa bwo kugabisha abiyahuzi bakorera muri ako karere n'abari hijya yako karere yamara ibinyamakuru bikorera muri Iran byatangaje ko nyabuna ubwo butumwa bwari ubw'ibihugu bidacanwa kana Irani ari byo Israeli Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amerika yo imenyesha ko abagwanyi ifasha batari mu gikorwa cyo kugwanya Leta ya Syria canke Leta ya Iraki yamara ko batazoreka kwivuna mu gihe batewe canke mu gihe hatewe abo bicuditse hamwe Igihugu cy'Ubudagi cyatangaje ko kigiye gukura abasirikare bacu bashika ku 280 muri Turukiya hamwe n'indege zijejwe gucungera umutekano n'izitwara imizigo ibyo ngingo yafashwe n'inama nshingamateka y'Ubudagi kuri uyu wa gatatu aho iyo nama nshingamateka yatangaje kandi ko abo basirikare bazokwimurirwa mu gihugu cya Jordani n'ingingo isohotse inyuma yaho igihugu cya Turukiya gihakaniye kureka abashinga amateka b'Abadagi gushika muri icyo kibanza ivyagaragaye nk'ikibazo cy'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri gitegerezwa kubanza gutorega umuti abasirikare bari muri Turukiya kuva mu mwaka w'2014 igihe Turukiya yinjira mu murwi w'ibihugu byiyemeje kugwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu Icyo ikogwa kije cyiyongera kubindi byagaragayemo ukutumvikana hagati y'ivyo bihugu kwa ari bibiri mu kwezi kwa gatatu chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yari yahakaniye abanyepolitike ba Turukiya gukora imyamamazo ku butaka bw'Ubudagi ahasanzwe haba imvukira z'icyo gihugu zishika hafi umuriyoni n'igice hari mu ntumbero yo kubasaba gutora itegeko ryo kongereza ububasha President Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya.
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Rosine Munezero. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Igisirikare cy'u Rwanda kiratangaza ko cyatangiye iperereza ku gitero cyagabwe n'abantu bataramenyekana kigahitana umuntu umwe abandi bagakomereka barimo n'uwacitse akaguru mu gace ka Bugarama aho ni mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda agace gahana imbibi n'umupaka w'u Rwanda ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi ukorera I Kigali mu Rwanda
hari amakuru y'igitero cyabacyagabwe mu murenge wa Bugarama mu kagari ka Ryankana mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda amakuru yabonetse ntiyemeza ku buryo bumwe abagabye iki gitero kimwe n'abantu bashobora kuba bakiguyemo cyakora umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda leto na Colonel Renenge Ndahimana yabwijwe rya Amerika ku iperereza ryatangiye guhamenyekana umwirondoro w'abantu baraye bagabye igitero mu murenge wa Bugarama kigahitana umugore w'imyaka 52 n'abandi bantu 8 bagakomereka umuyobozi w'umudugudu wa Gihigano aho icyo gitero cyagabwe bwananzamwita Venusti ku murongo wa telefone igendanwa avuga ko abagabye igitero baba batagamije kwiba kuko usibye kwica nta kindi kintu basahuye yunzemo kandi ko iki gitero cyabaye nk'igikura umutima abaturage begereye ako kagari nubwo inzego zinyuranye z'ubuyobozi zaje kubahumuriza
ari abajura bato baje kwicunga ntibabura n'icyo batwara bo baraza bakangiza abaturage bakabakwicunga bakaba bashobora kongera bakigendera ubitewe n'uko rero uwo mudugudu n'amashanyarazi ntabwo hari kurumbura ngo tumenye niba bari bambaye igisirikare niba bari bambaye sevire ngo twebwe icyo nakoze nkimara kubageraho mbonye barembye ko namaze abageze nsanga umwe yamaze kwitaba Imana abo mbongo urundi yacitse ukuguru mbona abandi bameze ukuntu mbita mpamagara komara ati ihutane kandi agare kibuze twari tubafatiyemo tubageze ku kigo nderabuzima tubaha ubutabazi bw'ibanze inzego z'umutekano zicyo zatubwiye ni uguma twikariza umutekano kandi nabo rwose tuba turi bugufi
umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda avuga ko nta byinshi biramenyekana kuri iki gitero icyo yemeza ni uko igitero cyagabwe mu masaha ya 2:00 z'ijoro ryo kuri wa kabiri rishyira ku wa gatatu ku nzu y'ubumwero iri mu murenge wa Bugarama uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ikindi leto na Colonel Ngendahimana avuga ko bakigabye bari bitwaje intwaro kandi ko babanje kunaga grenade muri abo bantu mbere yo kubamisha mu rusasu kugeza ubigisirikare cy'u Rwanda ikiravuga ho abateye baturutse uretse ko umuvugizi wacyo avuga ko habereye igitero hegeranye cyane n'aherutse kubera ikindi gisa nkacyo cyahitanye abantu babiri mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka
kigaragara nuko aho byabereye ni igice cy'ubushinjacyaha kwemo ikibazo cy'imiti gusa nk'icyo ngicyo ariko cyari cyakozwe n'abantu bari bavuye bateye baturutse i Burundi mu kwezi kwa gatatu kugira ngo uyu mwaka ariko ntabwo kuko
abo babikoze mu kwezi kwa gatatu ntacyo kugeza ubu mwari mwabasha kumenya baturutse hese mwarabafashe bimeze bite byo
icyo gihe bahise nabo mwirukanka ndabona na hantu hafi mupaka bahita bambuka basubira i Burundi ntabwo rero twashoboye kumenya abari bo ntabwo twakomeza kwihanganira ko abaturage bacu bakomeza kutakariza ubuzima mu bikorwa n'ibindi by'ubugizi bwa nabi kandi bishoboka byose birazakora kugira ngo bihagarare.
Nta mutegetsi n'umwe wari watangaza impamvu y'iki gitero, gusa uko bigaragara birasa nabi inzego z'umutekano zafashe iki kibazo nk'igifite uburemere buhambaye, kuko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka ari kumwe na Komiseri Mukuru w'Igipolisi cy'u Rwanda Emmanuel Gasana, Mukuru w'Ingabo z'Igihugu zirwanira ku butaka, bose bazindukiye mu Bugarama aho bahamagariye abaturage kuba maso no kumenyesha kare inzego zishinzwe umutekano ikintu kidasanzwe babonye aho batuye. Kugeza ubu nta mutwe w'abarwanyi cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo bigeze bemeza ko aribo bagabye icyo gitero. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tukiri kuri iyi nkuru ijyanye n'igitero ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, polisi mu Burundi yatangaje ko umunyagihugu umwe wo muri komine Rugombo y'intara Cibitoke yafashwe n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ifatwa ry'uwo mugabo w'umurobyi ryemejwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka ukorera muri iyo ntara ya Cibitoke.
Icuka si ciza ku rubibe intara ya Cibitoke ku ruhande rw'u Burundi ihana n'akarere ka Rusizi mu ntara yo mu burengero bw'u Rwanda. Kuva mu gitondo cy'uno wa gatatu, intandaro y'ico cuka ni inyuruzwa ry'umunyagihugu wo ku mutumba Camakombe muri komine Rugombo azwi ku izina rya Jackson Ndayikingurukiye. Inyuruzwa ryemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano w'u Burundi Pierre Nkurikiye ko ryakozwe n'abasirikare b'u Rwanda.
Kumwe nabo babigenjeje baje batangura kurasa amasasu ashika kuri atanu mu kirere, hanyuma uwo murovyi be na mugenzi we yitwa Bucumi bari bagarutse kuraba aho bari bateze amagera mu ruzi Ruhwa, baca bagira ubwoba barahunga. Mu guhunga rero uyu Bucumi yahunze ateraza ino mu Burundi, hanyuma uyu Ndayikingurukiye Jackson nawe acayita mu mazi. Niko rero guca bamutegeka kubakurikira, bamubwira yuko atakurikiye baca bamurasa. Yaciye rero abakurikira baca bagenda bamutwaye.
Abanyagihugu bica Makombe muri komine Rugombo ahasanzwe haba uwo murovyi bavuga ko ari mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda bibaza ko ivyabaye vyaturutse ku masasu yumvikanye mu ijoro ry'uno wa kabiri i Bugarama mu karere ka Rusizi ko mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda.
Twebwe amasoro twayumvise ku Rwanda avuga baca bavuga ngo haraye hapfuye abantu. Hanyuma abanyagihugu nabo bini Burundi bagenda ku nkengera y'uruzi, bagiye ku nkengera y'uruzi baza kureba amagera bateze, hanyuma abasoda b'i Rwanda baca barabarasa.
Umwe muri batanu batuye ku mutumba Camakombe, Ijwi rya Amerika ryamusanze ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda yaje kuraba ibyabaye. Umufasoni Ndayishimiye Konsiliya avuga ko yasanze hakurya y'urubibe hari hahinduye isura, anemeza ko umunyagihugu ari mu barongoye yatwawe n'abasirikare b'igihugu kibanyi.
Bwakeye mu gatondo tukurikiranye tubona abasoda benshi ku bw'i Rwanda, turabye ku bw'i Rwanda tubona abasoda ni benshi, niho hagera gucya nko mu masaa moya twumva andi masoro avugiye ku ruzi. Twumvise amasoro avugiye ku ruzi dukoresha gutohoza, cyo dusanga n'abantu babiri bo ngaha mu Camakombe bari bagiye gutegura amagera mu ruzi bari bagiye kuroba. niho hagezeho rero warari ariko arategura amagera mu ruzi abasoda b'Rwanda bacha baramubona bamubonye bacha aramubwira ati ni wizana
ingaruka mbi ziza zamaze kwibonekeza ku rubibe rw'intara cibitoke n'intara yo mu burengero bw'u Rwanda abanyagihugu bica makombe babwijwe ijya America ko abasirikare b'u Rwanda bababujije gusubira kuja kuvoma amazi mu ruzi ruhwa kandi ari rwo bari basanzwe bavomamwo
oya twebwe ubunye n'ubwiye kuvoma abasirikare b'u Rwanda bacha mubuza ngo ntavoma amazi yo kunywa na burya twebwe ngaha kuri umupaka w'u Rwanda n'u Burundi tunywa amazi atemba ariyo ruhwa nta mazi meza y'amabombo dufise
abanyagihugu bo ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda basaba ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bo kumvikana kugira icuka kibi kibandanya kwibonekeza kirangire imigenderanire y'ivyo bihugu isubire kuba myiza nayo kubijanye n'uwo Murundi ari mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yavugiye ku rubuga ngurukana bumenyi kw'inzego zibijejwe ziriko zira ikora kugira ubu yatwawe ari muzima agaruka ari muzima mu ntara cibitoke iri mu buraro ku bushiru urengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya America buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya America ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya America adresse ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.
Abanyagihugu wo muri site Kamakara yo muri komine Rugombo y'intara cy'ibitoke bavuga ko muri kino gihe inzara yongeye kuba ndanse abatari bake bongeye guhunga bajya mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi biri mu Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Donce ukorera muri iyo ntara adufitiye inkuru irambuye
abanyagihugu bo muri site Kamakara ya komine Rugombo bavuga ko bari mu bukene budasanzwe muri kino gihe bavuga ko inzara ari bageramiye kukubura ibyo bafungura aha ni mu gihe bamwe bavuga ko bashobora kumara iminsi nk'ibiri badafunguye kukaba nkako bamwe mu bana bavyimvye amatama bakagira n'umubiri utukura eka n'imishatsi ibenje bigaragara ko amagara yabo atifashe neza ubundi mugwi w'abantu bo muri no site ya Kamakara ugeramiwe kuruta abandi n'uw'abasaza uyu mutamakazi atubwira ko n'ingwara yaziyemwo kukubura ica hereza umunwa hamwe n'umutama wiwe
ndaho munzu cyenyene n'umusaza yararembye twese turembeye hamwe ntitugire ikidufasha twibereyeho gutyo ntaho cyanafunguye kuva cyasha gushikana n'ubu musaye aho nta meme numva kutakuvuga kubera numva inzara yanyishe igakorana n'ingwara
abakiri bato bobo baraja guca ingero mu mirima ariko nabone bavuga ko batoroherwa kuronka aho bayica ivyo bikava ko imvura yacitse hakiri kare mu kwezi kwa kane mu gihe yari sanswe icika mu kwezi kwa gatandatu ntaondereye Elias numwe mu bagabo bakiri bato
mbisanzwe ubuzima bwahaburagoye nkubura nazindutse kuronderera aho noca ikirake mu kabamba ndabura kaze ncangaruka n'isu kuko nyene ubundi aho kunyene ntabwo byoroshe no munsi mu gufungura
twibutse ko inzara iri muri no site ya Kamakara haheza amezi umunani ihahitiye ndetse no mu ikomine nka yose muri rusangi urongoye iyi site avuga ko mu kwezi kw'icumi kumwaka uheze abantu 169 bari bahunze baja mu gihugu cy'u Rwanda no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ariko muri abo abashika 45 bari bamaze guhunguka Nzobonyima Emmanuel abandanya avuga ko haheza amezi atatu baguma basubira guhunga aho kugeza ubu muri abo bari bahungutse hasigaye umuntu umwe gusa nawene avuga ko mugore wiwe haheze amezi abiri yaramutaye hamwe n'abana batatu bavyaranye hari nabandi bavuga ko batawe nabo bubakanye bagasiga basambuye ibisakazo by'inzu kugira ngo bagurishe gucyo baronkitike ibashikana iyo baja nkuko byashikiye uyu mugabo barengayo Venance
nagiye gucingero nsanga bana byose ama amagara umufundi amabati ayo kunzu
anga
ane nubinzu iri ukonye ndayiba konyene zanga bafasha imyamba bari imura ngo basubire kwegeranya inzu ni madirisha gusa hejuru ndi mu bitobagure gusa cyane berangaho cyane kumirangaho
kubera iki yagiye atwaye amabati
yego nungo haramunaniye
none amabati yatwaye he
yera yagurishije yarondite gusubiza namaze kumva gasaudiko bari bubembe
abatarahunga bavuga ko ari kubura icyo bafata n'icyo bareka kuko batotesha abana babo amashure uyu mukenyezi avuga ko umwanya n'umwanya nabone bashobora guhunga hamwe uruzuba gukomeza kwaka muri ako karere
burya turahangaha natwe tureba gusa ko bwira bugaca naho twihanganye namanegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akora naho tugiye nana kazi tukironka kubera izuba
ibintu byunyugwa nuko aba banyagihugu bo muri site kamakara batagira amatongo yo kurimamwo inyuma yo guhunguka kwabo umukuru wa site Nzobonimpa Emmanuel asaba leta ko yobaronsa amatongo canke ikabandanya bafasha nk'impunzi
biza byihuta nuko mbere bogira inguvu bakatuzanira imfungurwa none ko abakongomani bo bahungiye mu gihugu babafasha rega natwe gutumize nk'abajya bakongomani twahungutse tuzi ko bazaza baradufasha cyangwa bakadusubiza mu byacu none nk'uko twacuri mu mahanga mu makungu ubu ngurubera n'ubundi turi mu buhungiro leta rero turayisabye nizira dufasha nk'uko bafasha izindi impunzi zavuye ahandi
abajeje intwaro muri komine Rugombo bavuga ko iyo nzara ataragaseseshwa rumuri ko bariko baragerageza kubaba hafi ariko hagataha umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano firme Habumuremyi avuga ko bariko bararondera abashobora kubafashisha ibifungurwa mu kurindira ko imvura igwa
turiko turarondera abagira neza bashe kutwumva bagatahura ikibazo cy'abo bantu kugira ngo bagire icyo babafashije mu kubaronsa na cyane cyane ifungurwa zo bafasha kubashikana mu gihe kirima aho bashobora kujya kurondera akazi kubafise amatongo bakabarimira maze bakabahereza amafaranga bashobora kubabesha
abanyagihugu bo muri site kamakara bahashitse mu mwaka w'2005 bagizwe n'imiryango 353 y'abahungutse abatwa abahoze ku rugamba hamwe n'abantu aho nikora mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
ubuyobozi bw'akarere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda buratangaza ko abaturage babwo basaga 100,000 bagiye kuva mu icuraburindi kubera urugomero rw'amashanyarazi rwatangiye kubakwa muri ako karere ni urugomero rwaza ya mbere rwitezweho gutanga megawati 2.6 urugo rugomero ruri mu maboko y'abikorera rwatewe inkunga n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubudage n'Ubwongereza ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa
Imirenge izungukira kuri uru rugomero rwa Rwaza ya mbere ni Imirenge ya Rwaza, Nkotsi n'Umurenge wa Muko. Ni urugomero ruzaba rufite ubushobozi bwa megawati 2.6 rwubatswe rufatiwe ku mugezi wa Mukungwa mu Karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni urugomero ruri mu baboko y'abikorera bitewe inkunga n'Abanyamerika, Abadage n'Abongereza. Abafatanyabikorwa bose baravuga ko uru rugomero ruzatanga inyungu ku iterambere ry'Abanyarwanda, ibikubiye mu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangije n'uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Barack Obama yise Power Africa ugamije kongerera ingufu z'amashanyarazi ku mugabane wa Afurika. Madame America Bax Lagos ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ashimira ubufatanye n'ibindi bihugu mu guteza imbere Afurika ku ngufu z'amashanyarazi akavuga ko mu myaka 15 iri imbere umubare ukoresha amashanyarazi ku mugabane wa Afurika bifuza ko wazikuba inshuro ebyiri aragira tubona ubufatanye bw'ingenzi bwagutse mu by'ukuri no kuba Ubwongereza bwagaragaye muri iki gikorwa n'ibindi bihugu rero turishimye kubana n'abafatanyabikorwa bacu mu mugambi wo gukuba kabiri gahunda yo kwegereza abanyafurika amashanyarazi mu myaka 15 iri imbere Iki ni igikorwa ubutegetsi bw'u Rwanda bugaragaza ko kije gikenewe nk'uko bitangazwa na bwana James Musoni ministri w'ibikorwa remezo mu Rwanda.
Murabona rero ko ni akazi biteguye gukora mu buryo bwihuse kandi nk'uko mubizi igihugu cyashimo kiratera imbere vuba turimo turashaka amashanyarazi agera kuri buri wese akagera ku nganda akagera ku bikorera bose n'abaturage muri rusange bakayakoresha. So kiri igikorwa twakiriye neza rero.
Bibivugwa n'uyu mutegetsi ne nabyo bigarukwaho na mugenzi we bwana Jean Damascene Habyarimana meya wa karere ka Musanze urugomero rwa Rwaza ya mbere rwatangiye kubakwamo
ari amashanyarazi azacanira ingo zigera ku 100,000 kandi nkuko byari bisanzwe hari bake bari basanganywe umuriro ariko bigiye kuba iby'agahebuzo kuko abaturage benshi nibamara kubona umuriro baraza kwihangira imirimo mu buryo butandukanye ndetse bakorera ahantu hagaragara ari abana bari mu mashuri ari abafite insyo ari abafite inganda ari abafite indi mishinga itandukanye baraza kugiriramo amahirwe kugira ngo ibikorwa remezo bikomeze bibateze imbere.
Nubwo biruka ubutegetsi bwa Musanze bukomeje gutakamba ko bugifite ibice bimwe na bimwe bikibasirwa n'icuraburindi. Ibariko nanone byareberwa mu isura yagutse ku ntego y'ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bwarihaye kuva mu 2010 kugera 2017 bwatangazaga ko 2018 zatangira abanyarwanda 70% bafite imiriro y'amashanyarazi mu gihugu hose hari megawati zisaga 500. Kugeza ubu imibare y'ubutegetsi iragaragaza ko mu gihugu hose hari megawati 208 icanira abaturage 33%. Iyi ntego rero ubutegetsi bwari bwarihaye buragenda buyigize inyuma kuko noneho ubuvuga ko buzaba bugeze kuyo bwari bwarihaye ya megawati 574 mu 2024. Kugeza amagingo yawo ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize imbere kwifashisha amashanyarazi afatiye kuruta ku mirasire y'izuba. Bwatangiye bwemeza ko byibura mu mwaka bwabo bucaniye imiryango 500,000. Kuva bwatangira iyi gahunda buravuga ko mu mezi 8 bumaze gucanira imiryango cyangwa se amazi 120,000 nabyo byumvikanisha icyuho gikabije, ariko ubutegetsi bugakomeza kwizeza ko buzagera ku byo bwemereye Abanyarwanda. Bagira ubusa ijwi rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva hagati mu myaka y'1990 iyo kwigenga mu bijyanye n'intwaro kwashigwaho mu ntara ya Cisjordania na Gaza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaratereye amafaranga arenga miliyari 5 y'amadolari y'imfashanyo yerekeye ubutunzi n'umutekano ku Banyapalestina. Bitegekanijwe ko ku ntwaro ya Perezida Donald Trump iyo mfashanyo ibandanye. Icyo iyo mfashanyo nk'iyo ishaka gushikako ni ugufasha ku by'Abanyapalestina bakeneye no gutuma haba umutekano n'iterambere bishobora gushikana ku mahoro hagati ya Israel n'Abanyapalestina. Yamara umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, yatangaje ku buryo butomoye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirondera ko ubutegetsi bw'Abanyapalestina buhindura imigambi yabwo yo guha amafaranga imiryango y'abagira iterabwoba bishwe canke bakomeretse bariko bagira ibitero ku Banya-Israel. Mu vyo yashikirije mu nama nshingamateka ya Amerika, Tillerson yavuze ko we na Perezida Trump Mahmoud Abbas igihe bagendera igisagara cya Bethlehem mu kwezi kwa gatanu. Naho ubutegetsi bw'Abanyapalestina bwatangaje mu kwezi guheze ko buhagaritse guha amafaranga bamwe mu banyororo bafitaniye isano n'umugwi Hamas, ivyo ntivyahumurije impungenge za Amerika kuri iyo nyifato yo guha impera abagira iterabwoba n'abicanyi. Inyifato yabandanije nk'uko Perezida Trump yabivuze ahagaze iruhande ya Perezida Abbas. Amahoro ngo ntashobora gushinga imizi aho ubwicanyi bwihanganirwa canke bugahabwa impera. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, avuga ko bategerezwa kwiyemeza ku vyerekeye ukwiyamiriza inyifato nk'iyo bari hamwe.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala, amakuru mwagejejweho na Rosine Munezero, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.